Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi ni yadirwe mbasuza kandi mbayikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Inzego zinyuranye haba mu Rwanda cyangwa mu Burundi zihangayikishijwe n'ikibazo cy'ingo zisigaye zisenyuka zitaramara kabiri. Mu bahangayikishijwe kandi harimo n'abavuga butumwa.
Abantu ntibaha ikibanza umuryango nk'uko babikora mbere. Agaciro baha umuryango si nk'uko byari bimeze kera. Harazamo n'ibintu byo guharara no kwiganana no gukora ikintu kukundi agikoze.
Uwo ni Pastel Edimo Kivuye, umuyobozi mukuru w'itorero Eglise Vivante ku isi hose. Iyo nkuru n'izindi zirimo imibiri yataburuwe ku kibuga cy'indege cya Gisenyi mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Ni mukanya mugume ku maradiyo. Amakuru yacu ariko reka tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi. Muri Irani, imibyigano yabaye mu mihango yo gushyingura General Kasim Suleiman yahitanye abantu batari bake. Fidel Niyongabo adufitiye inkuru irambuye.
Nivyo ibinyamakuru radio na televiziyo vya leta y'igihugu ca Iran vyatangaje no musiko wa kabiri ko abantu bahonyanganye ku maziko y'umusirikare akomeye mu General Kasim Suleimani yahitanywe n'igitero c'indege itagira umudereva y'igisirikare ya Amerika mu gitondo ca kare ku munsi wa gatanu w'indwi iheze muri Iraq. Uko guhonyangana kwahitanye abantu 32, abandi 190 barakomereka. Abandi bihumbi n'ibihumbi bakoranye kugira batere iteka Suleiman mu gisagara ciwe c'amavuko ca Kerman mbere yuko ashingurwa. Ibirori nk'ivyo vyo kumutera iteka vyabereye muri iyi ndwi mu bisagara vya Tehran, com na Ahvaz. Ishingurwa rya Suleiman rivuga ko ryasibishijwe kubera abantu bahitanywe no guhonyangana kwabaye uno musiko wa kabiri mu gitondo c'uno musiko wa kabiri. Mukuru w'intego zidasanzwe z'igihugu ca Iran, Hossein Salami, yasubiye kugabisha ko Iran izo kwihora kwicwa rya Kasem Suleimani yitiwe hanze y'ikibuga mpuzamakungu co kumugwa mukuru w'igihugu ca Iraq, Baghdad.
Abantu bane barishwe mu kindi gitero cyagabwe n'umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabab mu gihugu cya Kenya. Fidel Niyongabo arakomeza.
Nivyo abasivile bane bishwe mu gitero cyakozwe uno musiko wa kabiri n'intagondwa z'umugwi Al-Shabab muri Kenya. Igipolisi kimenyesha ko ico gitero cyabereye mu ntara ya Garissa iri mu buseruko bwa Kenya hafi y'urubibe na Somalia aho Al-Shabab ikorera. Babiri mu bakoze ico gitero cyo no musiko wa kabiri bishwe n'igipolisi hafi y'imihana yahitwa Sareto. Mu bahitanywe n'igitero cyo no musiko wa kabiri harimo umwana mutoyi n'umwigisha. Bamwe mu bakoze ico gitero bavuga ko bashoboye guhunga bakomeretse. Abategetsi b'igihugu cya Kenya bavuga ko ibikoresho bifasha mu gukora amabombe byafashwe inyuma y'ico gitero. Igitero cyo no musiko wa kabiri gikurikira igitero cyakozwe ku munsi w'Imana n'abagwanyi b'umugwi Al-Shabab mu kibanza cha gisirikare gikoreshwa n'inteko za Amerika muri Kenya kiri hafi y'urubibe na Somalia. Ico gitero cyahitanye abantu abasirikare batatu b'abanyamerika.
Muri Nigeria naho haravugwa urupfu rw'abantu 30 bishwe mu gitero cya bombe. Fideli nanone arakomeza.
Abantu 30 barapfuye ejo kwa mbere mu ntara ya Borno imu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria ni nyuma yuko bombe iturikiye ku kiraro. Iyo bombe yaturikiye ku kiraro cari kwa abantu benshi mu gisagara kirimwo isoko cha Gamboru. Ababonye ivyabaye bavuga ko abantu barenga 35 bakomeretse bajanywe mu bitaro biri hafi yaho iyo bombe yaturikiye. Bavuga ko bumvise ibintu biturika n'ugwamo gwinshi nka bombe imbere yuko babona abantu mu bagenzi babo bapfuye. Byari bitegekanijwe ko umuvugizi w'igisirikare ca Nigeria agira ico avuze ku vyabaye ku muhingamo uwo ku munsi wa mbere. Umugwi w'abanyagihugu bagiye hamwe kugira abagwanye umugwi Boko Haram baremeje amakuru yerekeye igitero cyo ku munsi wa mbere n'igitigiri cy'abapfuye cyatangajwe. Nta mugwi n'umwe wamenyesheje buno nyene ko ari wowe wakoze ico gitero. Yamara umugwi Boko Haram n'uwundi mugwi ukorana na leta ya Kiislam birakorera mu karere ico gitero cyabereyemo.
Urakoze cyane Fideli Niyongabo utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika, twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com. mushobora kandi no kudukurikira ku zindi mbuga zacu arizo Facebook, Instagram na YouTube. Adress ni VOA Radio yo yacu. Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, mu karere ka Rubavu mu Rwanda, aho ku kibuga cy'indege cya Gisenyi haravugwa ibyobo bigera kuri bitatu byajugunywemo imibiri y'abantu bitaramenyekana igihe n'ababishye. Kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana, wakurikiranye igikorwa cyo gutaburura imibiri aho ngaho mu karere ka Rubavu. Kugeza kuri uyu munota abamaze gutaburwa bangana bate? Ese hari impamvu cyangwa se hari igihe bari bavuga abo bantu bajugunyiwe muri ibyo byobo?
Nakoze cyane Rwema n'abakurikije ibya Amerika igikorwa cyo gukomeza gushakisha imibiri cyari kimaze kurangira. Imibiri imaze kuboneka y'abantu 28 bigaragara ko bari biganjemo abadamu hakurikijwe imyambaro yagiye iboneka, ndetse n'abana batoya ingingo cyangwa se ubufa angana abo ni bamaze kugaragara. Abo twabizi imibiri iriho imyambaro ariko bigaragara ko ariyo bari babohesheje n'ibikoresho byifashishijwe mu kubicunywaho amabuye bigaragara ko ari manini, bemeza yuko ari abantu babo bishwe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi.
Hanyuma se uwo mubare w'abantu 28 babonetse baba ari bo bari bari mu byo ibyo byobo gusa, cyangwa se igikorwa cyo gushakisha abandi kiracyakomeza?
Igikorwa gitubitswe ngira ngo kubera amasaha yarakuze n'abantu bamaze kunanirwa kuko ni agace, ariko ubuyobozi bivuze ko no ku munsi w'ejo buzakomeza kino gikorwa. Byaba na ngombwa hakifashishwa imashini irinda nk'imihanda cyangwa se irinda ahantu hagoranye za katerifirale bishobora wenda kuba byakoresha imirimo kandi bikaba zakora ahantu hanini, cyane ko bataramenya neza niba ibyo byobo byabonetse ari ibyo gusa cyangwa se haba hari n'ahandi. Ubu ni igikorwa rero kigomba gukomeza ku munsi w'ejo nk'uko ubuyobozi bw'akarere n'abahagarariye abacitse ku icumu bamaze kubitangariza.
Claude, imibiri y'abantu 28 ni imibiri myinshi cyane, umuntu akaba yakwibaza impamvu byageze iki gihe abantu bataramenya ibijyanye n'ibyo byobo. Ese hari ibisobanuro abashinzwe ubutegetsi cyangwa se n'abandi baturage mwagiye muvugana bashobora kuba batanze aho ngaho muri icyo gikorwa?
Mu by'ukuri nk'uko ubuyobozi bw'akarere bwabitubwiye, ntabwo byari bizwi yuko hari imibiri yaba yarashyizwe muri kiriya kibuga, kuko babivuze n'ahantu hari nk'abatanze amakuru barimo umwe wakoraga mu kibuga cy'indege ashinzwe wakora mu gikoni, ariko avuga ko mu gihe hari hamaze kuzamo abasirikare n'abajandarume abasivili bo bose batangizaga babirukanyemo, ku buryo kumenya yuko haje gushika mu byobo hakajugunywamo abantu bitari ibintu byari byoroshye. Ubwo rero amakuru kuba ataratanzwe birumvikana ko ntabwo byari bizwi, byari kumenyekana ari uko mu cyumba cy'indege bari bari guca imisingi kugira ngo bakore urukuta cyangwa se kurekire y'ikibuga, hanyuma abacukuraga imisingi rero nibo baje kugwa ku mibiri y'abantu hanyuma batanga amakuru. Ni ukuvuga ngo byamenyekanye bitari bigamijwe, nta bitari kigendeje kuko gushaka imibiri y'abantu kubera ko bitari bigiye kuba arimo, ahubwo mu gihe hacu kugwa imisingi kugira ngo hakorwe urwo ruzitiro rw'ikibuga nibwo habonetse imwe mu mibiri, hanyuma amakuru atangwa ubuyobozi rero bufata icyemezo cyo kugira ngo noneho bashakishe barebe niba hari indi yaba ihari. Ikibazo cyagarutseho mu biganiro bagiranye n'abaturage cy'uko hari abantu bakomeje guhisha amakuru, basaba ko bashobora gutanga amakuru mu buryo ubwo aribwo bwose, niba umuntu atinya akaba ashobora kwandika nk'urupapuro akaranga abazi hazi mu mibiri y'abantu niyo atashyiraho amazina ye ariko akabi atatanga ayo makuru muri ubwo buryo ntamenyekane ariko bigafasha nuko imibiri yaba ikiri hirya y'ingo yashyingurwa mu cyubahiro bikaba byava mu nzira. Ni ikibazo rero bagaragaje cy'uko hari amakuru n'ubundi bataramenya bisobanuye ko hirya no hino hashobora kuba hariho abandi bantu batarakinjira.
Claude Ganza Munyamagana, ndagushimiye cyane iyo nkuru ikurikirane uze kuyitugezaho makuru yacu ataha. Urakoze cyane.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ihuriro One Free Press Coalition rihuza ibigo by'itangazamakuru bitandukanye hirya no hino ku isi ryasohoye urutonde rw'ibihugu cumi biza ku isonga mu guhohotera abanyamakuru. Kuri urwo rutonde hariho abanyamakuru b'ikinyamakuru cyigenga iwacu cyo mu Burundi bafunzwe kuva mu kwezi kwa cumi umwaka ushize. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Burikaneza adufitiye inkuru irambuye.
Urwo rutonde rutondeka amenyeshamakuru kuva hasi kuduga hatanguriwe kuba babangamiwe kurusha abandi rwashize ifungwa ry'amenyeshamakuru b'ikinyamakuru cigenga iwacu mu kibanza ca kane ufatiye kubafunzwe mu isi yose muri kino kiringo canke bishwe mu myaka iheze. Urunani One Free Press Coalition rwibutsa ko amenyeshamakuru bane bari iwacu ari Wanyesi Nziribusa yandika ku bibazo vya politike, Christine Kamikazi yakora mu gisata c'iradiyo, Egide Harerimana yandika mu rurimi rw'icongereza na Terence Mpozenzi umenyeshamakuru akaba n'ufata amasanamu hamwe n'umudereva wabo bafatiwe mu ntara ya Bubanza mu kwezi kw'icumi umwaka w'2019. Rumenyesha kandi ko umushoferi wabo Adolphe Masabarakiza mu kwezi kwakurikiyeho yahavuye atezurirwa ariko ko bishitse urukiko rukemeza ivyasabwe n'umushikirizamanza wa Republika mu rubanza rwabo bashobora gufungwa imyaka 15 bose uko ari batanu bagirizwa gufashanya n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu. Ifungwa ry'amenyesha makuru y'ikinyamakuru cigenga iwacu rikomeje kuvugwa n'amashirahamwe ahanya agateka kazi na muntu hamwe n'ubwigenge bw'amenyesha makuru. Muzakimu mahagarariye Committee to Protect Journalists mu karere ka Afrika yo munsi ya Sahara n'iy'ubuseruko rifite icicaro i New York muri Amerika yabigarutse ko mu kiganiro cihariye yahaye Ijwi rya Amerika kuri uyu wa kabiri.
The One Free Press Coalition is made up of a number of international media groups that come together every month to publish a list of the
Agirati. One Free Press Coalition igizwe n'imiryango myinshi itangazamakuru yamije hamwe buri kwezi yerekana ibintu byihutirwa kurusha ibindi ku isi yose. Kubona urubanza n'ifungwa ryamenyesha makuru bayi wacu n'urubanza rwabo n'umudereva wabo byajemwo mu kwa mbere kw'2020 byerekana uburemere bw'idosiye n'ukwihutirwa kwayo. Ubwa mbere ho ntibari bakwiye guhagarikwa, none heraba bashobora guhanishwa imyaka 15 y'umunyororo. Ibi bikwiye gutuma uwo wese yitaho ubwigenge bwo gushyigikiza ibyiyumviro, ubwitangazamakuru na demokarasi mu Burundi no mu karere amera amagabo, bikanamutera impungenge. Birerekana kandi ko hakenewe igikorwa byihuse. CPJ twamenyekanishije idosiye kandi tuzokomeza n'uyu mukenyuro twizigiye ko iki gihano cy'akarenganyo gihagarara. Tunaraba ubundi buryo ducishamo mu kubavugira kugira ngo twitwararike ku idosiye itibagirwa kandi ku imyaka leta ibasaba ya gufungwa 15 idashitswa kandi amenyesha makuru barekurwa atagisabwe n'ibyo bagirizwa rihebwe. Abandi bamenyesha makuru bafunzwe bavugwa ku rutonde rwa 11 rwasohowe kuri uyu wa mbere n'umunani One Free Press Coalition n'abafunzwe mu bihugu bya Misiri, Burusiya, Bushinwa, Venezuela, Ubuhindi na Iran, kandi bamwe ubuzima bwabo bukaba muri mwirinde hamwe n'uwishwe ku kigwa cha Marte. Na Arabia Saudite havuga urupfu rwa Jamal Khashoggi yiciwe muri konsula y'ico gihugu mu gisagara ca Istanbul muri Turkiya mu mwaka uheze. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Inzego zinyuranye haba mu Rwanda cyangwa mu Burundi zihangayikishijwe n'ikibazo cy'ingo zisigaye zisenyuka zitaramara kabiri. Amakimbirane mu miryango afata umwanya wa mbere mu biza ku isonga mu gutandukana kw'ingo, ariko nanone hari ubushakashatsi bugaragaza ko ikoreshwa nabi z'imbuga nkoranyambaga hagati y'abashakanye biri mu mpamvu zisigaye zikurura gatanya mu miryango. Ibyo bibazo n'ibindi nibyo mugenzi wacu Diane Ninahazwe yaganiriye na Pastor Edmond Kivuye, umuyobozi mukuru w'itorero Eglise Vivante Quisos.
Ugutandukana byamye biriho sibishasha kuva kuri Mose byamye biriho mugo hari ibi bituma haraho bigwira gusunza ahandi hari nibihe bituma gusunza ahandi naruvuze ko no muri ibi bihugu byanyu yo hakanye bikomera gusunza ko ngo abantu baradeprima ego
hanyuma hambavu yivyo muravuze mu bihugu byacu ku gudeprima ariko ngira ngo guhangayika birengere canke guca kwiheba kugira iki mu Burundi naho no mu Rwanda atari mbuga ngurukana bumenyi kica kiza kiba nkica kabi canke ica gatatu wanashaka n'ica kane n'ivya
nuko ingena abantu bavyifatamo atari ko bavyifatamo kera abantu ntibafise kibanza ca ntibahi kibanza umuryango nkuko babikora mbere agaciro baha umuryango si nkuko vya bimeze kera nico bituma rero ubu bikaze gose harazamo n'ibintu byo guharara no kwiganana no gukora ikintu kukundi yagikoze cyangwa kugikora nk'ukundi yagikoze nico gituma ubu bigenda birunyuka ntibimeze nkuko vyari bimeze kera. Kera umuryango warabijamo cyane, ubu bamwe aravuga toya ubu nitwe dukundana gusa tuzobimenyesha abavyeyi gusa nibagomba bazi natagomba nakazi kabo nakaye nitwebwe urugo rwacu twe twenyene. Mugabo umuryango warabishiramo inkomezi cyane
ugafata umwanya ukavugana n'abana
bakavugana harabaho abaranga aya bavuga ati urya muryango no kuri turawutse canke uritonda mu rurya muryango uritonda urya mwigeme emwe aya ntakuntu bakagucira gace uwo abantu ntibagomba kubaza oya naramukunze naramukunze hari kindi n'urukundo gusa buryo urugo ntigubakwa n'urukundo gusa uko ari abantu bitiranya urukundo n'amasantima n'ibirorogwe canke amaranga mutima
mudutandukaniritse
amasantima ni ibintu bihinduka
yego
ibirorogwe ni ibintu biza kuko atwenze neza kuko avuze neza kuko akubariye neza ugasanga umuntu afashe ingingo muri uwo mwanya so bwa mbere biba byarabaye kuwitwa Yakobo muri bibiri yabonye umwana wa Inarume Laban uwitwa Rachel canke Rachel acavuga ati jenzo mukorera imyaka indwi si Labani yabimusavye oya niwe yavyipe niwe yitaye muri uwo mutego kwisabira kumukorera urumva rero ibintu biza muri uwo mwanya bisho nk'uko bamwe babivuga muri ako kanya umwanya birahera
gani bimwe acavuga ngo mu gifaransa ma coup de foudre ariko kandi pasteur muravuze ikintu muvuga ngo imiryango yarafata akanya ikamenyana ikagira iki muri ivyo vyimbuga ngurukana bumenyi muri ko mugendera muri bino bihugu hari nabavuga bati kugira uzoro nko muhuza biragoye ndaja kuri internet nzokwivuga ubwo rukundo gogo muraruvuga kwiki
urumva habaho abaranze cyangwa baranga mugabo ubu nta intere y'amaronko baba fise inasenge nabo se wabo inarume umubyara we mukuru we murubu nawe mwene wawe hafi umubanyu kuri internet za dating sites nabo batangiye gukora nk'ivyo mugabo ubu n'abadandaje
bariranga
bariranga kwa ati twe dukora ibi nibi nibi ubacusimbirako bo ntabyo nzi cyane hari nabo nabonye babana ubu mugabo bagize imana bahuriye kuri internet mugabo bagize imana asanga imiryango irazinanye barabafasha urumva abandi ntabyo nzi rero sinobivuga ko mugabo iconzi nuko ba izo dating sites ayo ma site internet yo guhuza abantu bakundane bo nibo biranga baridandariza bikunda bidakunda ntacyo bibabari
ntacyo bitwaye
ikindi gituma abantu babihurumbira nuko ntibazi ko kubana n'umuntu arakaramata urupfa rwozo watandukanye avuga toya turabana ntivyakunda tubandanye nivyanka tubivemo urumva bisigari konta nzohaguma niba mfata nawe
ndahave kwa mugani wanyu ni kagaciro kahari kahaga umuryango kataki hari cyane gose ijwi rya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda dufite benshi batwandikiye kureka tugerageze twakire bake muri bo kuko umwanya uri kurasa nkuyitera tuhera kuri Oscar Oscar Ricards
agaciro ka muntu kaza kavuga yuko umugabo n'umugore bangana gatara ari muri iko gihe atabaye ubaho wundi ngo dusabye kubambura yewe n'isambu nuko nuko ndabibona kuko mu bisanga bituma ingo z'ubutosambuka n'ikindi
ivyo ngo vyagateka kazi na muntu abagore n'abagabo ni bamwe barangana navyo biri mu vyo abiko birasambutse
si byo bisambura ahubwo ingena abantu bavyumva imbugita irafasha abantu gukinjika gutegura imfungugo mugero ashaka kwica umuntu isukari irafasha kuryosha ikinyobwa ariko bamwe irashaka kubatera ingwara ingene batahura ingene akoresha ico kintu ico kiwagora mugabo abantu bose barangana imbere y'Imana mugabo ntibivuga ko umwana atokubaha umuvyeyi umugabo atokubaha umugore wiwe umugore atokubaha umugabo wiwe iyo bije ari umuntu kuko ndabibona bashitse muri ibi bihugu byateye imbere abadamu bari barihanganye yashikanga umugabo yavuga gato yagacamagara police kuko yabitahuye nabi hama ejo akicuza byageze habi kuko harabonabonye harabo twahaniye basubije hamwe
yego
ariko yari yashitse abitahura nabati ahasi hahandisha si rimwe uza uramponyera ku mutwe abagabo nabo arige bavyumva nabati agira turangana jewe barangana nabavyeyi bose ariko ni amwubahiriza undazovyakira ryica utanga n'icurongo
icurongo yego
urumva ndakunda kubivuga ndiko ndashingira mu mwishe mu nzu y'Imana nkavuga nti niwa mugira umuboyi uzomuyaya ubona umugore mbarira nkabari umugabo nti niwa mugira umuyaya uzomuboyi niko bigenda ariko niwa mugira umwami kazi uzomwami ica utanga n'icurongo
yego
uri yubahiriza ikindi ariho kubaha ijambo ry'Imana hariho abaza ati okay hari wa mbarige kimwe ati pastor uravuze ngo nina mukunda zonyubaho ya biravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze ishengera akagigura namwe abagore mugamburukira abagabo banyu muri byose nkuko ishengero ryigamburukira Kristo urumva ntiyavuga ngo wowe umuba naragukunda nawe mukunde naca kuba oya no kubitahura nawe wewe kora ikikuraba umwubahiriza umuhagateka kiwe nawe natabikora amakosa azomugwako mugaho iconzi nuko icubiba arico
wimbura yego
urumva ari igihe kimwe nigeze gufata umuduga mbuye kukibuga c'indege ahantu mu taxi ni tugeza turayaga namaze afisa abana bangahe arambara ati ndafise utwana dutatu tw'uduhungu mugaho madama aguma agomba gakobwa
yego
c'abagore sinzi gene bameze urumva umuntu yumvira uko kuri we umugore si umuntu iberi muhira ntazingene bimvuna kwirwa muri taxi urumva amafaranga ndazanca ndamucira kagani ku mugabo yidoze abarira imana ati mana uyu mugore ntazingene abagabo turuha ndakora nkazana amafaranga no agaca yarya hamwe n'abana yiriwe yikinira n'abana mana uramugira bu mugabo yumva ingene bivuna imana iti icu savye ndakigo aca hindu ku mugore
yego
aca zinduka kare gutegurira umugabo aca koza abana kwategurira icayi iki umugabo aja ku kazi naca bajana ku ishure avuye ku ishure ku depoza abana aca ku isoko arasumara azarategura ivyo baza gufungura mu gihe biri ku nkono baramesura urumva byose agereza kuba aja gutora abana arabazana arabagaburira mu gihe baruhutse arazigorora urufu amaze kuzigorora ku mugoroba urashitse
uratetse
ategurira umugabo nashitse aramugaburira urumva barangura amabanga yabubatse arushe ati mana ndabonye ko n'abagore baruha mugatonda ati mana usubize ku mugabo narihenze imana iti cyagiye wasaba narakwemereye ningoga mugabo utegeza kurindira
kugira gusubire ku mugabo
ati ndindire gushika ryare atamezi 9 kuko warayusamye urumva hari igihe bihenda amanyama harya kubaha umuntu ntibivuga kubaye mutonyi kuriwe kuramutse umuntu neza ntibivuga ko agusumba
yego
ibyo rero hari nge nacu bango kungana ntitungana oya turangana umwe sarafite icatanga ngo ntibibuza ko habo mutwe habo abakurikira mugabo umwe wese mu kibanza ciwe
umuryango kaburubakitse
umuryango kaburubakitse
jone wewe uratwumva
aramutse Diane
amahoro neza uhererehe
hano muri state ya Iowa yompanuririki ababene wacu ubu muri iyi myaka mbona bariko barahurumbira kugenda mu bihugu byatwibarutse kurondera yabageni mugabo bakabakurikira babonaniye kuri Facebook nuko babona batarababona
ni kibazo n'ivyabinditswe ko turavuga vy'amasite ni byiza kwigira ku bandi amajambere ntawe yagwanya
yego
ni automatico turavuga n'ukavugana n'abari mu bihugu hehe
bitandukanye
ntiwocuvuga rero ngo ivy'amajambere azanye byose ni bibi mugengene tuvyifatamo ndashura kukwigira ko ukanyigisha nkara ibintu byiza uri kurakora nkavyigira ko mugabo kukwigana
nico kikomeye
nico kigoye ingorane y'abantu bacu barigana ejo narwa ku televiziyo umuntu yamoye umushatsi urabije naje nkacangira nabona uwo muntu yambaye igipantara kirekereje naje nkaca ndabigira sinzi iyo byazananye sinzi gituma ngo nibigezweho rero nibi byo kuja kuri Facebook ni ibintu byo kwigana nosaba ko aguma bahanuza abihwabo
yego
urumva ni bahanuze ko ariho ababitangiye imbere kubaka no kumenya ko ari kintu winjiyemo ubuzima bwose harya naho bavana hari ingaruka nageze kwivuga igihe kimwe ndi muri Canada ndavuga nti musanzwe dusezerana tuvuga ngo urupfu ni gozo utandukanye iyo rero wa divorce nuko umwe muri mwebwe yapfuye ndayivuze umudamu umwe arikanga aramaze umwaka wose ya divorce yaciye ahagarika ibipapuro kuko ari ikindi kintu badatahura ni kirere bakorera munsi ubuharakanye ngaha nambaye ibikoti iwacu ntabyo nambaye nabiguriye ngaha urumva hari neje ntibanza kumbaza ngo wagahungu uvuye hehe ngo ndandaye pasiporo yawe oya irangwa ko ikirere urimo kirafekta kiragira ico kitugize ko ni byiza rero gutahura aho bari nico gituma bashika ngaha yari yarihanganye bigaca bipfa kwere kirere cyo ngakirorohereza abantu kutubaka neza kuko ntibabihagaciro urumva bamwe no kubana hari navuga ngo reka tubanze tubane twumve ko
turi tuzoshoburana
agacanwa agacamo gahita kura ipasa hama tuzoca tugira amasezerano rero tubari abavyeyi hari ibintu byinshi rero nibi novuga ko bo vyitondera
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
ni kuri icyo kiganiro mugenzi wacu Diane Ninazwe yagiranye na Pastor Edmond Kivuye umuyobozi mukuru w'itorero Eglise Vivante ku isi hose dusorejeho amakuru yacu yo kuri isaha tubashimiye kuba mwaduteze amatwi dushimira ingenieur wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Facile Gebeyeho wegeranyije aya makuru muri studio ya gatani Washington DC mwari kumwe nanjye Edirwema mbasezereho mbifuriza umunsi mwiza.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ninayasi.